Eyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti na mu bagenze turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Itariki 24 z'ukwezi kwa kane mwantunga mwaka w'2018 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Nze tuguma twugaye nturi buhe kaze umushitsi aje agenda yanukiwe urumva uranukirwa hamwe wewe wenyene wumva isoni cyo kumva uwo hakaze umushitsi.
Uyo numwe mu banyagihugu bo muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha ya commune ya Muha mu Burundi bavuga ko bafise ubwoba ku magara yabo ashuko magara yabo ashobora gusinzikara ubwo ubwoba butegwa n'imicafu itabwa muri ako gace. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abantu barenga 850 batahutse bava mu gihugu cya Tanzania basaba ko bagenzi babo basigayeyo butahukanwa nabo bidatevye ni inkuru twabateguriye mugume ku maradio yanyu. Mu Burundi urongoye inama nshinga mateka y'ubumwe bwa Afrika ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi kuva kuri uyu wa kabiri. Roger Kondo Dang yavuze ko azanywe n'ubutumwa bw'amahoro kandi ko ingorane ziri mu bihugu bigize Afrika atari ibibazo bya politike ahubwo ari ibibazo by'iterambere na kazoza kugwaruka. Byinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana mu Burundi.
Uyarongo inama nshinga mateka y'umwe bwa Afrika yemeza ko kiretse igihugu cy'u Burundi hari n'ibindi bihugu byo muri Afrika bifite ibibazo. Roger Kondo Dang akemeza ko azobonana n'abategetsi batandukanye kugira abone ingene ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi kuko havugwa byinshi kuri cyo. Yavuze ko azanye ubutumwa bw'amahoro kuko ariyo soko y'iterambere.
Aucun développement n'est possible.
Ata mahoro aterambere umukuri no kunywanisha barundi urashoboye naho byomera gute ata mahoro ntagishoboka kuko leta y'igikenye nacifasha mu gihe akaruta kandi kakamira kakibagira ko ari ncyabwenge zishobora nako kugahindukiza. Nibaza ko hoshigwa imbere leta yisunga amategeko kuko iyo leta ituma haba ukubahana no kubahiriza kiremwa muntu. Nzanye ubutumwa bw'amahoro.
Je crois que les choses peuvent aller mieux. Donc moi je lance un message de paix.
Kondo Dang yemeje ko ibibazo byugarije ibihugu biri mu muryango w'umwe bwa Afrika atari bya politike n'ubwicanyi ahubwo ari bijanye n'iterambere hamwe na kazoza kugwaruka.
Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas
ibibazo biri muri Afrika si by'ubwicanyi cyangwa bya politike. Ibibazo by'iterambere hamwe na kazoza kugwaruka. Muri 2050 Afrika izobigizwe n'abanyagihugu bangana umuriyaridi n'imiliyoni 200. Muri abo ibice 70% bazoba rugwaruka. Atagikoze kubwira ategwa kazoza kugwaruka ibihugu byinshi bizogira ingorane. Urongo inama nshinga mateka y'umwe bwa Afrika arashima ko yageze urugendo mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko akarere ka Afrika gashobora gutorera umuti bibazo bihanze ibihugu biri muri ako karere atabandi barinze gufasha. Ahatanga karorero k'igihugu cya Guinea-Bissau agasaba ko cyobera karorero ibindi biri mu
ngorane.
Nibaza ko nzoza kenshi mu Burundi kugira tuze turavugana ku bijyanye n'ingorane ziri mu gihugu ntizibe iz'abico gihugu gusa. Muba mwarakurikiranye igihugu cya Guinea-Bissau cyaratoreye umuti ibibazo bikomeye byari byugarije icyo gihugu. Nibaza ko ariyo nzira dukeneye gufata tugatorera umuti ibibazo hatarinze kuza abandi. Guinea-Bissau yabishoboye mu nama iheruka y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'uburengero CEDEAO yobera akarorero ku bindi bihugu bya Afurika. Roger Kondo Dang yashitse mu Burundi hafi igihe cy'isaha 8 kuri uyu wa kabiri mu rugendo rw'iminsi ibiri. Uyarongoye urwego rw'inama nshinga amateka ya Afurika akaba agendeye u Burundi inyuma y'iminsi 10 gusa. Uburundi bugendewe n'umukuru w'igihugu cya Gabo Omar Bongo Odimba akaba arongoye n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo muri Afurika yo hagati. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Impunzi z'Abarundi zirenga 850 batahutse bava mu gihugu cya Tanzania barasaba ko bagenzi babo basigayeyo butahukanwa bidatevye. Abo bahoze mu nkambi z'impunzi za Nduta na Mutenderi bavuga ko mu buhungiro atakazoza kabo n'imiryango bari bafise. Inkuru ya Chrissy Munezero mu ikambi y'Igitara aho abo bahungutse bakiriwe.
Imvura jeje niyo yakiriye abo barundi batahutse bakaba bashikiye ni kama ifata kibanza y'igitara muri komine ya Mabanda bavuga ko bashimishwa nuko baje ari benshi ugiranije nuko bahora batahukanwa ukaba nkako iyo kambi ifata kibanza y'igitara yahora yakira abahungutse baba amajana ne kuri wa kabiri ikaba yakiriye abari barahunze intara ya Makamba 864 komine Kayogoro ikabigiye kwakiramwo abantu 300 Nduwimana Ernest yatahutse kumwe n'umukenyezi n'abana biwe bane avuga ko atari wabonye aratashe kuko mu ikambi ya Mutenderi yahoramwo atakazoza yahabona
icyaguta nta kazoza na kamwe uri kuraronka naho wodandaze ko dandaza mu gihugu kitari kiwawe nta mugambo ushobora kurangira abana bazohe barabira ko nkubye ati ubaka inzu izogume ngaha inzu nziza cyangwa tuburi tongo ntigishobora kwata mu gihugu kiwawe nkuvuga nk'ukuronde inda gusa
Nyabenda Speciosa umukenyezi w'abana bane avuga ku buzima bw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bwari bugeramiwe
umwagane nango yagira gatatu n'amazi y'imyaka 2 nikubara ko tugomba kuza uko tugombye kuza ntibikunde bagaca batanga amazina make yo yandi ntibayatange mu nkambi ubuzima bwaho kugiye gusenya kugaruka uhabwa n'Imana hari kugenda bagaca ukagwayo ahubwo mu mitego y'abajambazi hari habo kemagugwa na bene amatongo bagiye gusenya bagapfa abandi bagakomereka abandi bakamugara ngiye gusenya ugenda umutima uri mu mutwe ukaza gushika muhira nyene wiruhutse ari kugiha amana nyene umva nk'ibyo rero umaze kubibona ukabona nka mugenza we yabaye ukabandi nabo bagerayo bagafatwa ku nguvu bakorerwa bya mvura nk'abagore n'abakobwa abagabo nabo bakabatemagura cyangwa n'abagore haba batemagurwa bagapfa hari unabo kora bya mvura mbi bakabakomera mu ibiti bakaza kubagwa batari kubagwa urumva nk'ibyo birababaje kubonye uri kurakogwa uri kurabyari kibondo ni wowe kuri kurakogwa mu gihe wakomerewe urumva rero ubuzima bwaho ni ngorane ni byinshi nta wabigendera ngo abishobore cyo nizeye yuko ninashika nka buri cyonjya ni ntago ari mani kama nkakomera nzoba ha maboko yiwanje ndabafashe kumbe bazo mutwe ndarira hanyuma nanjye ndashishamo nkori wanje kumbe nanjye ngirente nze ntombaza nanjye twere nze ndimo nkutwa mu mwonga ndabe
mwishira mu hasiye habamenyesha ko mu nama yari yatunganijwe mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hagati ya leta y'u Burundi iya Tanzania n'ishira mu hasiye hari humvikanye ko ibitigiri by'abahunguka byongererezwa kabiri mu gihe iyo kambi ifata kibanza y'igitara yagenewe kwakira abantu batarenga 840 ishira mu hasiye harivuga ko bibaye ngombwa atacobuza yuko yokwagugwa ku ruhande rwa leta y'u Burundi Chantal Hatungimana umuyobozi ajejwe itahukanwa y'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati yahaye ikaze abo bahungutse yongera abahanura kutitwara nabi mu mfashanyo batekeregwa bagira barungikwe mu mihana
aho ni mwashika mu mihana mugerageze kuraba kwiyungunganya mutwa dukenye ne muzaba muronse si binini cyane ariko ubusa busumba kamara maza mugerageze kwiyungayunga hanyuma mwiteze imbere aho kanoti sako guca umuntu acarongora umugore wa kabiri sako guca umugore yinjiza umugabo ariko nako gufasha umuryango abana mu bagore duhuzu mu bagore dukaye mu baje ku ishuri mugure isuka yo kurima mugure dukarata to kwivuriza ko kuko ibyo byose ni ibintu muzosanga ari byankenerwa
muri iki kiringo kigira kane cyitahukanwa ry'abarundi bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania ikambi y'igitara yiteguriye kwakira abahungutse 370,750 aho ni gushika mu kwezi kwa gatanu mu mpera z'ukwezi kurangiye icegera cy'userukira ishyirahamwe hasi ya mu Burundi yari yashikirije ko gushika mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018 impunzi 20,000 zari zimaze gutahukanwa mu Burundi igitigire iyo shyirahamwe itahurije ko na leta y'u Burundi Terence Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati we yemeje ko hejuru y'abi 20,000 hari abandi 180,000 bizanye badafashijwe n'ishyirahamwe HCR igitara muri komine Mabanda Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
karitsi y'igisyo
urakoze cyane Chrissy Munezero kuri iyo nkuru Ninyuma ubu naho tuje mu duge gato mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi mu gisaga cha Bujumbura abanyagihugu baba mu bumanuko bwa gwisho gisagara muri quartier Gisyo zone Kanyosha ya commune Muha barafise ubwoba ko amagara yabo ashobora gusinzikara ubwo gwoba buterwa n'imicafu itabwa muri ako gace ninyuma yaho uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura bufatiye ingingo yo gusesa imicafu muri ako gace k'igisagara iyo micafu ikaba yahora iseswa muri zone Buterere abanyagihugu bagasaba ko iryo yarara ryo kwimugwa ahategereye imihana y'abantu mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yaraganiriye nabo banyagihugu
Kariti y'igisyo iri mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ni hafi y'ibarabara jindwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu icyo kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritie yose y'igisagara cha Bujumbura eka no mu mahinguriro Fredimbo Nimpa arongoye igisagara cha Bujumbura yasiguye igituma aho mu gisyo ari uhagiye gutabwa iyo micafu byifata kibanza
ukunda rero yuko muri kikiringo dushobora kuhakorera iyo ikadusaba rero yuko hari imashini zikomeye zazisanzwe bikora ziragwaye ibijanye n'ibikoresho byazo bariko barabitunganya twibaza ko vuba na vuba zo mashini zasubira gukora ikibazo cyo ngati zo bagihagaze mugabo imbere y'uko ibyo bitunganywa twibaza yuko ngatwafashe mfata kibanze nivyo twumvise akamo kabene gihugu kandi karumvikana ariko birakwiye ko iki kibazo kijyanye n'iby'imicafu ahitabwa cyo kwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworohegwe mu gutunganiriza abene gihugu ntihagire indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byo hagira ingorane
inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mu gisyo hasubiriye by'imfata kibanza Buterere ikibanza cyahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisyo bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera indwara aba ni bamwe mu butwayaze
twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose eka nta mahoro tuharonkera
mukiri yabazanye irino yarara hano bari henze
cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'indwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe tuyugaranira mu mazu n'amadirishya tukugara
inzu tuguma twugaye nturi buhe kazi umushitsi aje agenda yanukiwe hageze re nk'u masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi woha umuntu urumva uranukirwa hamwe wewe wenyine wumva isoni byo kumva uwo hakazi umushitsi ubu twahise ngo kutaho umushitsi karibu
nk'abantu ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'indwara kuri po bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuzi umwanya wa premedebe ko barabisesa
mukeneri yarara ryari kwinga kuko haramaze abantu
oya ntirikenewe na gatoye urumva bari kura mu bantu bakareganukana mu bantu urumva ko atari ibintu byumvikana
mu gihe harabahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu harabazivugiriza mu gifunsi n'abakenyezi hamwe n'urwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iryo yarara bibabeshejeho kukubura ikindi bokora
tuko tuyarondera amakara kugira ngo turonke icyo turya nta kandi kazi dufise
none ko ari mu mucafu ari bicafu biza ngaha ntabwo mufise ku magara yawe
oya ko tuza twarabimenyere
Mutinya ko mushobora kugwa ingwa.
Hari gihe bamwe baza ndo bacha nk'ibikaya bikabatemagura ariko ntituhaheba.
Kubera iki mutaheba?
Ba ntandi dufite ubuzima.
Ababa muri karitie Gisyo ndibashima iyo ngingo yo kuzana iryo yarara mu gace gasanzwe kabamwe abantu. Icyo bifuza nuko iryo yarara ryo kwimurijwa handi. Ako kamo bagateye inyuma y'indwi imwe gusa umuhuza w'abarundi yishikiye aho mu Gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya Bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe. Umushinga mateka Edouard Nduwimana yari yaremesheje ababaho muri quartier Gisyo.
Cyambere cyo nuko nkuko numwe kwisagara cyabiri muri abivuze ngaha nifata kibanza. Byumvikana yuko bariko baragaragaza icyo kazi kugira ngo babitorere inyishu. Icyo twosaba nuko byukuri byo byifata kibanza bikanyaruka.
Ubushikira nganje bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubukishije ku muvugizi wabwo. Musanga hari kibanza cyo muri zone Buterere aho mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura cyubatse umwo amazu kandi icyari kigenewe iyo micafu. Omeri niyo nkuru avuga ko kugira icyo kibazo giterwa umuti ari uko amazu yubatswe muri icyo kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hije
ntihazatangazwe n'abantu babwiye ati kura hivi inzu byihuta tuje tugenda dutera kamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere ntiyubakwa mu ijoro n'abiyubakwa mu ijoro ntahantu na hamwe hatafise abahatwara kandi turemeza neza kandi dugashima uko ubutegetsi butunganije rero muri make umuntu ntazatangare mu rupfansa namubwiye ko akuraho inzu yashize cyanye ko leta y'umubyeyi wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kwibomora azo yari hariho twovuga tuti rero nta kwirwa umuntu arabomorerwa hanyuma kare amande ikabobyo cyawe onyine bafata ya mbere kugira ngo ngukorane zyabe
aho muri quartier Gisyo himuriwe iryo yarara hari hasanzwe hari ko hatunganywa ibibanza byo kubakamo amazu ya kijambere amamodokari azana iryo yarara ari sesa mabarabara mbere harimo nirisigaje imisi mikeyi ntiribe rikirengana ikibanza cyo kubuterere cyari kigenewe iryo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu Gisyo kwibarabara gindwi bashobora guta bakomoka kubera umuntu kuharangwa muri quartier Gisyo ya commune muha mu gisagara cha Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru Mu Burundi kandi ishiramwe New Generation mu ntumbero yo gufasha abana bo mu ibarabara mu buryo butandukanye rifise umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe nabo bana witwa Imboneza FC uwo mugwi uzoserukira igihugu cy'u Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera i Moscow mu Burusiya mu kwezi kuza kwa gatanu mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Mukanya na Dieudonné na Himana aserukira New Generation atangura avuga ukungene bariko baritegurira icyo gikombe cy'umupira w'amaguru i Moscow
nkuko twabikoze mu mwaka w'2014 naho bitari byoroshye kubwa ariko bwa mbere ishyirahamwe ryacu rigiye muri iryo higanwa ry'isi yose n'ubu tuba twitegura tumaze igihe twitegura ko twamenye kare yuko umugwi wacu uzoserukira Burundi na kano karere muri iryo higanwa rizobera Moscow mu kuvuga ngo twarahadonse umwanya ukwiye wo gushobora kwimenyereza gusumba uko twabigeze mu mwaka w'2014 ariko kandi kubera ko ariho abari ko baramenyereza bari bagiye muri iryo higanwa mu mwaka w'2014 muri Brazil biroroshye cyane ko abana bazi neza ingene bizogenda rero tumva twiteguye naho hakiriho tumenye cyo tuzatunganya kugira ngo umugwa tugende wikwitse ariko harabaye kwitegura neza ariko nguko atari higanwa ry'umupira w'amaguru gusa turafata n'umwanya wo kubategura mu bijanye ingene bashikirize ibyiyumviro ingene bavuga ku bijyanye n'agateka k'abandi bantu baramwibarabara ariko kandi cyane cyane no gushukerekana akaranga igihugu kwerekana imico y'Burundi
mufatiye ku higanwa ryabaye mu mwaka w'2014 iryo Rio de Janeiro mwavuze ko atari uwo mupira gusa ku bindi byiyongera ko hariho nk'ivyo biteramo byabaye ndangamico ni koraniro ryabaye nibihe byo byavuye muri iryo koraniro ico gihe
byavuye muri iryo koraniro ahanini nuko twaciye bwa mbere ko tutegwa iteka yuko ishyirahamwe ryacu rya New Generation hamwe n'indi shyirahamwe ryo mu gihugu cya Brazil tugenda mu kicicaro ishyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies i Geneve cyane cyane kubona n'urwego rushinzwe n'agateka kazi na muntu kugira ngo dusabe yuko abana bamwe barabara baronka itegeko ryabo ryiharije ribakingira icyo twita general comment ibyo rero twarabonye mu mwaka uheze iryo tegeko cyangwa ako gace k'itegeko bugasaba yuko abana bamwe barabara babitaho mu buryo bwiharije ryaremejwe bigaba muri kino gihe ariko araba ingene byoshobora gushikiriza kugira ngo ibihugu bishobore kubishyira mu ngiro cyari kimwe mu bintu bidasanzwe byavuye cyane cyane muri iryo higanwa n'uko Burundi bwaserukiye ayo andi mashyirahamwe kindi nuko natwe tugarutse twaje tubandanya ibikorwa byo guhimiriza urwaruka mu gihugu kugira ngo cyane cyane n'abatarabana mu ibarabara bumve agaciro umwana wo mu Burundi afite kuko ashobora gushika kure agashobora gutera imbere mu buryo ariko arakora byose abari inkino cyangwa ibindi twagize ibitaramo bitandukanye twagize kuri Centre Jeune Kamenge ugaruka hafi 3000 baje barumviriza abana bari bavuye muri Brazil bafata umwanya wo gushikiriza impanuro cyane ingene ugaruka ko kwigenza hariho igitaramo twakoze hamwe n'urukiriro rw'umupira w'amaguru twakoreye mu gisagara cya Bubanza aho ugaruka hafi 8000 baje kuri stade abo bari bavuye muri Brazil bakaba tukafata umwanya wo kubaha impanuro babwira ku bijyanye n'imyifato nziza bakwiye kugira no kugira indoto za kazoza twabikoreye ku bibuga cy'umupira imuyinga twabanaje tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu aho abo bana baguma bariko baratanga kare bavuga bati birashoboka yuko umuntu arota gushika kure naho yaraciye mu ngorane naho yarahuye n'ingorane nk'abana bayo mwibarabara agashaka gushika kure ibyo byari bimwe mu bikorwa byagiye birakorwa cyane cyane no mu gihe mu gihugu ariko aracibihe bitoroshye mwaka wa 2015 iyo mugi waciye ukorana n'indi migwi y'imipira kugira ngo badora huze urwaruka rwari rwatandukanijwe n'ibibazo byariho muri icyo gihe mu bya politiki kugira ngo bakine umupira ariko ko ari babamenyere nk'abantu badoroseruka igihugu urwaruka rwarabitaho mice yose bigatuma habaho no guhuza urwaruka rwari kuraca mu kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi
ego tugarutse ku kugene muriko umwitegurira icyo gikombe cy'uno mwaka cyo mu kwezi kuza mu gikombe cyo mu mwaka wa 2014 Rio de Janeiro mwatahiye umudari w'umwaka aka abakinyi mwari mufise ico gihe nibo benshi muri bo muzojana canke mufise abandi bashasha mu gihe muri ko mwitegura
oya kubera ko ikintu cy'imyaka n'ikintu bashira imbere cyane kiradore ko turenze imyaka 16 n'igice rero urumva abari bari hari mu mwaka wa 2014 baramaze kurenza iyo myaka ubu rero tuzaba dufite abashasha bakiri bato bazagiye gukina ariko kandi hazaba ari umwe gusa yari muto cyane yariwe muto y'igose mu bari bagiye muri Brazil adashobora kugenda guserukira abari bagiye muri Brazil bakaba batari n'uwo mugwi ariko abandi bose abazuba ari bashasha ariko n'abanyina basubanye kwimenyereza kandi bazi ko bafite n'intumbero uko binashobotse bazana igikombe kubera ko babona kumengwa abagariteguye mu gihe buhagije ikindi naco nuko abashinzwe gutegura urwo rukino banasuye gutera iteka New Generation kugira ngo umwe mu bari bagiye guserukira Burundi muri iryo higanwa ari we Ronse n'ico bitikira ikirato cy'inzahabu canke yabaye mukinyi mwiza mu kwinjiza mu igori azogenda nawe nyene atumiwe mu buryo bwihariye nk'userukira abandi bana uvugiye kuvugira abandi ariho abajava mu bihugu nka Brazil na Pakistan n'u Burundi bazaba bagiye nka ba ambassadeurs bagiye guserukira abandi bana naho bari bagiye muri Brazil mu mwaka wa 2014 rero umugwi ni bashasha ariko hazaba harimwo umwe gusa yageze kuba yagiye mbwa rumana cyane igihe bagenda bakina muri Brazil
icyo gikombe kiba gute gitunganijwe gute izo nkino zimeze gute
muri uyu mwaka nagiye bakora mu mugwi wo gutegura icyo gikombe twagize inama mu Moscow mu mwaka uheze tuko turategura ingene igikombe cyogenda yitwa usanzwe zabikenewe yuko haba gutegura imiriza cyane abama imigwi yabigeme kugira ngo ishobore kuja muri iryo higanwa uri hazoba hari imigwi 12 y'abahungu n'imigwi 12 y'abigeme bazavuye mu bindi bihugu bitandukanye ariko igihugu kimwe cyose gitwara abahungu cyangwa igatwara abakobwa ikindi nuko hazoba gushira ingufu cyane mu cyo twovuga conference canke ahugwaruka ruzoronkera karyo gushikiriza ibyiyumviro byabo mu bijanye n'agateka k'abana cyane cyane mu guharanira teka ko kubahiriza ubuzima bw'abana babo mwibarabara cyane cyane turabye mu bihugu bimwe bimwe usanga bitoroshe abo bana usanga batotezwa ugasanga nta nyishore ko aratoregwa rero hazaba ariko urwaruka rutandukanye bazagiye muri iryo higanwa badushikiriza ibyo byiyumviro muri iyo nama izo inama ikomeye yujeje urwaruka ariko kandi bazatumiwemo n'abandi bategetsi kugira ngo bashikize ibyiyumviro byabo ikindi kazuba ari ugushikiriza rero imico kama abana amaze iminsi kura mu ntambo kugira ngo bakoreze imico yabo igihugu cyabo nabo nyine bashobore guhuriza hamwe n'abandi bavuye mu yandi mahanga hanyuma badonga uburyo bwo kwiexprima uburyo bwo kuvuga bakoresheje tugenegene
mwese hamwe muzogenda mungana iki
hazogenda umugwi w'abantu 12 bazogenda kubera ko umugwi imigwi kirari barimwo abakinyi bake isi imigwi nk'uyu tumenyereye w'abantu bakuze kubera ko bakina mu kibuga gitoyi kuko ni umugwi w'abana bari munsi y'imyaka 17
mu myiteguro muri bibaza ko mwiteguye bihagije mu gihe hasigaye umwanya muto
twaragerageze kubitura ariko hari cyane byinshi tutaraheza gutunganya kuko habari uburyo bukenewe tutashoboye kuronka muri kino gihe cyane cyane nk'umwaka wa 2014 twashoboye kubaronkera aho baza muri lokali bamara iminsi bimenyereza bari hamwe babana hamwe ariko uburyo bw'umuntu bwadukundiye muri kino gihe ntibirarengerana tuba turifuza ko binashobotse nayo bari iminsi itatu cyangwa ine ya nyuma twaronka uburyo twobikora kindi haba hariho ibintu bijyanye n'utundi tuntu bagenda bagenda bitwaje turengeye gusa ko bafite amatike canke ibyo bambara mu gihe bagenda gukina hariya tutaratunganye turaronka neza tuzagerageza kuraba abantu batandukanye bidatunga muri kino gisagara washobora kuraba ice hoterere hari bamaze kutwemera ko bashobora gushigikira ariko mu bijanye n'umupira w'amaguru mu bijanye n'ibyo by'imico n'ibyiyumviro byo gushikiriza twarafashe umwanya wo kubategura
reka tuje ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva
ego
ufise ikibazo canke intererano
ego ni kwa sababu ni kitokere ko ikibazo nari special kitokere ni ko ufise ngo na abana ni abate kana hato kana abana ni abarasha nka kana abana batite iyo atuzinga nene cyo kubona nishi batwara ke na barabara atazi ko basitire kana ni jemo
abana bakirara mu ibarabara bakibayo mu ibarabara nabana barabayeyo bakamara imyaka hanyuma bakaba bari mu mashyirahamwe ariko arabafasha rero kubw'ibyo abasanzwe hariho ababyerekana yuko iryo shyirahamwe ahanini batora ishyirahamwe bashimye ibyo riba ryarakoze bagashima n'ingene ryakoresheje umupira kugira ngo habe kumenyekanisha ibyiyumviro byabo rero twebwe abana n'abana tumaze igihe tureze usanga mu bana bazogenda nta mwana ari munsi y'umwaka amaze mu ishyirahamwe ryacu mugabo baba barabaye mu ibarabara cyo cyo cyambe dushimikira ko abana dutora mu miryango abana b'impfubyi gusa ni umwana baramaze igihe kitari munsi y'umwaka bamwe ibarabara hanyuma akaza mu ishyirahamwe ryacu hanyuma tukamwakira ku bw'ibyo agakurikirana imimenyerezo basanzwe bafite imimenyerezo gatatu mu ndwi aho babaye ku wa kabiri ku wa kane ku gatandatu n'igihe tutari ko tubitegurire amahiganwa abo bana baritegura ku bw'ibyo rero baranose akajyo keza ko kwitegura ariko kandi bamari kwarakina n'amamatsi hamwe n'abandi bana bakiri mu ibarabara kugira ngo bamenye n'ibyiyumviro byabo bashobora kuzoshikiriza igihe azogenda
n'ibihe ishyirahamwe ryanyu New Generation imaze gushika ko mu Burundi kuva riserukiye Burundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mwaka w'2014
Iyo tumaze gushika ko ni bitari bike kubera ko ishyirahamwe ryacu risanzwe rifite imigambi nyamukuru itatu dukorera ko umugambi wa mbere ni ujyanye no kugerageza gufasha abantu kumenya ingene cyane guharuka ingene bakwiye kwigenza mu gutegura kazoza keza kabo icyo dushimikira ko twebwe ni ukubwira umuntu wese akiri muto yuko nawe bavukiye mu Burundi nawe baba mu ibarabara nawe baciye mu ngorane zitandukanye ko hariho ibyizigiro ashobora gushika kure agatera imbere rero turakora ibikorwa byo kugerageza kwegera urwaruka ma club yacu ya New Generation asanzwe ari mu makomini atandukanye mu mashure aho dusanzwe dukorera turetse gusa ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara cyo navuga twashyitse ko gifatika cyane kwa rugo tushobora kumvikana n'abashinzwe gisagara kugira ngo batwemerere kuha impapuro z'amavuka abana baba mu ibarabara baciye mu ibarabara batigeze bandikishwa hamba bakaronka impapuro z'amavuka kuko abantu barivuga kuva kera yuko ari uburenganzira bwa abo ariko ugasanga ni gake abo bana baronka izo mpapuro ubu rero twebwe turafite abana abo tureze n'abandi bakiri mu ibarabara twarondereye izo mpapuro uwo munsi wemewe nk'abenegihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose abandi bakabantu turafasha kubarondera amakaranga muntu kugira ngo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ikindi ni ibyo dusanzwe dukora byo gusubiza abana ku mashure muri kino gihe dufite abana bashika 75 mu mugwi twasubize ku ishuri abana biga umunsi bafite aho baba bari ku mashure tugerageza kubaha akajya kwiga amashuri meza bashoboza gutera imbere cyane kugira ngo bashobore gushika kure twarashyizeho icyo twise ikigega cyo gufasha abashaka gushika muri kaminuza ko mu mugwi w'abana baje muri New Generation haciye imyaka itari munsi ya 15 bamwe ariko baratangura kwinjira muri kaminuza ubu rero turafite abana bari muri kaminuza bavuye mu ibarabara tushobora tubashyiraho uburyo bw'ingene bashobora kuronka amafaranga ariko ko ari nk'ingurane kugira ngo bashobore kugenda muri universite kandi bazoyasubize bafasha abandi bana batoye babo turafite n'igisata cyo kwigisha ibyo twita entrepreneuring ingene bashobora kugira ibikorwa bito bito bakora byo kwiteza imbere aho tubigisha dukoresheje uburyo bumva busanzwe tuba dufite umugwi w'abana 25 bari bamaze iminsi ngaha baba mwibarabara bakire mwibarabara ariko baza kuri kukigi wacu bigishwe ingene bo imigambi mito mito yo gushobora kwiteza imbere ahandi matuka bafasha mu microfinance kugira ngo bashobore kuronka umutaye muto yo gushobora gutangura kwiteza imbere ariko atari bimeze imfashanyo zo gutanga kugira ngo ejo ntibacagenda bisesagure bose ko byarangiye bumve by'ukuri ko bafite ingene bashobora kubisubira hari ibikorwa nk'ibyo rero dusanzwe dukora n'ibyo twatanzwe dukora iminsi yose bijanye no gukurikirana abana bazamwe barabara ariko kandi no guhaguruka muri rusange biciye ma club and generation
abone n'aho twangirije ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimye badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimye namwe mwese twateramanye.